Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio 18 muri Komena Joie Diane nahazungiye kuremesha ibiganiro tubafitiye muri kano kanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Kiye ntekereza kugira ngo Imana yonyene niyabona ko bikwiriye cyangwa yonyene yishuye mu gihe tutazi hama tutasubira ku ishuri. Nari nzi nyine yuko atagonze wo kwiga ko yaje ntabwo nashobora kwimyesha.
Uyu ni umwe mu banyeshuri baba igihumbi bamaze guheba amashuri mu Burundi kuko nka kwimwesha nk'uko babisabwa n'ubushikiranganje bw'indero. Iyo nkuru co kimenyerekeye ikibazo cike na gimiti cabaye ndanse mu ikambi y'Abarundi Mutenderi ni muri Tanzania. Turazigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradiyo yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu makambi mbanze ndababwire muri make ko abana barenga amajana abiri bari baratwawe mu mirwi irwana muri Sudani y'Epfo baraye basubijwe mu miryango yabo. Ishami rya ONU ryitaho abana UNICEF rigereranya ariko n'ubwo buruko kwabagera ku 119 muri ico gihugu bagikeneye kurekuzwa. Bamwe muri abo bana barekuwe kunwa kabiri bari batwawe n'umuhari w'abarwanyi SSLM, abandi nabo bari batwawe n'umuhari SPLM ubwabaye ubwira kabiri. Harikuwe abana benshi bahoze bari mu mihari y'abarwanyi. Aba mbere barekuwe mu kwezi kwa kabiri bagera ku 300. Abo bace basubizwa mu miryango yabo, abandi bashirwa mu bigo bitandukanye aho bafashwa na UNICEF. Igifungo kiracari cyose kubijanye no kumenya nimba umurwi w'abahinga mpuzamakungu bakora amatohoza abo babarashitse mu gisagara cha Duma ni muri Siriya gutohoza niba harakoreshejwe ivyuka vyumara mu gitero cabaye haraheze iminsi 10. Televiziyo ya Siriya hamwe n'ishirahamwe White Helmets ryabafasha gutabara vyatangaje ejo ko uwo murwi washitse Duma. Ariko umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire muri Leta Zunze za Amerika we yavuze ko ku muhinga mu wejo uyo murwi utarashobora kwinjira neza Duma. Abagenduzi bari bashitse muri Siriya ku munsi wa gatandatu inyuma y'umunsi umwe Leta Zunze za Amerika, Ubwongereza hamwe n'Ubufaransa biteye misile mu bibanza byo babihingurirwamo ivyo vyuka vy'ubumara bagashika ntibashotse bemeregwa kwinjira iduma hafi y'umugwa mukuru Damas. Ishami riharanira gateka kazi na muntu Human Rights Watch rifise icicaro New York muri Leta Zunze za Amerika yemeza ko abantu 19 mu Burundi bakubaguwe kuva itariki ya 12 z'ukwezi guheze. Human Rights Watch ivuga ko ivyo vyose bikorwa mu ntumbero yo guhatira Abarundi gutora ego mu matora y'ibwirizwa nshingiro ategekanije itariki ya 17 z'ukwezi kuza kwa gatanu. Mu itangazo ryayo ryo kunwa kabiri, Human Rights Watch isigura ko inzego za leta n'urwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi imbonera bagirizwa gukoresha inguvu no kuremera abantu ngo bariko baraca mu nzira zose kugira amatora azobe kandi benshi batore ego. Abo baharanira gateka kazi na muntu mucegeranyo cabo batanga akaruro k'umuntu yakubiswe gushika aho yitaba Imana n'uwundi yishwe. Leta y'u Burundi ivuga ko ivyo vyagirijwe ari vyo basohorera igihe cose himirije ibiringo bikomeye vya politike mu gihugu. Umushikiranganji w'ubutungane Martin araba ivyo agateka kazi na muntu Martin n'ivy'abandi avuga ko iyo raporo idatandukanye n'izindi zagiye ziratangazwa ku gihugu c'u Burundi. Radio y'Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inshuti zacu mutwumva muri mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rubuga rwa internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Abafise Facebook murakurikira bimwe mu biganiro byacu muciye kuri VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika abanyeshuri babigeme hafi igihumbi ni wamaze kumenyekana ko bahevye amashuri mu gihugu cy'u Burundi kuva aho ubushikiranganje bw'indero bushiriyeho itegeko ry'uko abanyeshuri bose babwirizwa kwama bimosheje abavuganye na mugenzi wacu Diane Ndonse I Bujumbura bamubwiye ko hako badohoka kukwemera kwabo bemera kwitwa inkandagira bitabo
Kufaho ubushikiranganje bw'indero bushinze ingingo mu ntango z'uyu mwaka w'ishure ko ta munyeshure azosubira kwiga afise umushatsi abanyeshure babigeme bafise kwizera kunyuranye niyo ngingo ntibabandanije kwiga uyu numwe muri bo ari mu isengero La Voix de Dieu iri mu gisagara ca Bujumbura avuga ko yarasigaje umwaka umwe ngo arangize igice cy'amashure yisumbuye mu gisata cy'ubuvuzi atwiganira uko byamugendeye kugira ngo ahagarike tumusanze avuga ko yarose akazi ko kudandaza mu mangazine y'ibifungurwa iri mu gisagara ca Bujumbura
naragiye ku ishure pasteur wa Jean Kikete abasaba utube turiga ko yari yandikiye ministre amusaba yuko bo tureka tukiga gatsindagira imishatsi yacu na tirere
nkuko byahora
ariko ntivyakunze nyine batwemera avuga ati genda murindire muhira ati niba bishura uzoza kwishura umugana agumangenda ngerageza ariko ntibashoye kunyemerera ko niga
kugeza mutindura ta
gutindaho nguma muhira ndaguma fata amanote muhira sarindira ko batwishura rusubire kwishuri biranka gushikaho rero ni decide kuza kurondera ubuzima ha musanze
nubwo aba banyeshure batariko bariga nk'abandi bavuga ko atamubabaro bafise kuko bubahirije ukwizera kwabo aba nabandi bayaze n'ijwi rya Amerika
je nabyakiriye neza gose kuko nari nzi yuko ntashobora kwiga mugendo bankifise umushatsi kandi nkuko nanje ndabizi yuko ntategerezwa kukuraho nkuko jewe ukwizera kwanje gutande kurira kukurako rero narabyakiriye neza kuko ntawashobora guhanyanga ijambo ngo kugira nje kwiga aciye ntekereza kugira ngo Imana yonyene niyabona ko bikwiriye canke yonyene yishuye mu gihe tutazi hama tuzosubira ku ishure nari nzi nyine yuko atagonze wo kwiga ko yaje ntabwo nashobora kwinyesha
je mbona ufise umushatsi muremure ni kuvuga ubwo uri mosha kuvuvuka
oya sindi mosha kumva mvuga sindi mosha niyo mpamvu atagona ashobora kwimosha
none abandi bana bona baja ku ishure barabandanije wo kazosigara inyuma yabo uvyumva gute
ndayifata uko nyene kuko nyene byashitse yabanye nari fite n'uburyo bwo kugenda kandi mashuri batimyeshe ameri kuba nagiye
abavyeyi ntibari bashobora kurihira
oya
hari abandi bigeme batahevye kwiga n'ubwingingo yuko abanyeshure bategerezwa gusa ku mitwe itaborohereza mu kwemera kwabo Amida Munezero wo mu idini ry'abayisilamu asanzwe yamana umwitwikiro mu mutwe atubwira uko abigenza kugira abandanye yiga
ishitse ku ishuri ndambura ama nkinjira mu ishuri nkasubira kwambara vane ariko nsohotse tutashe sinoheba ishuri kandi arizinduko ndondera ubumenyi
naho Imana Rahma n'uwundi munyeshure wo mu muryango w'abayisilamu yiga ku ishuri rya leta atubwira ko ingingo ibasaba kwimosha kandi ntibitwikire batayakira neza
batwe bamize mu manitwa byakiriye neza kubera batubujije kwambara ibitambaro twarabimenyereye sana ariko kubera itegeko risohotse ntitwava twanga kugyemera turi kurikiza uko nyene naho tutaba twabishimye gusa turemera guhurikiza iryo tegeko
abavyeyi b'abana bahevye kwiga basaba leta ko igifata ingingo ikwiye kubanza kuvugana n'indongozi z'amasengero kugira abana ntibaka uburenganzira bwabo
cewe nk'umukristo nsaba leta yuko igihe iba ifashe ingingo nkizo ikadushira mu kivunga ikadushira muri rusangi abantu benshi barakunze kuvuga ngo leta ngo ifashe itegeko ngo irarifashe ariko niwe babaza n'abakozi b'Imana barongora imishaha bumve yuko icyo kintu bafashe padore sans exception nta tegeko ritagira ako gisigariza abo bana bacu uko kwizera barabe no mu bindi bihugu leta se iri Burundi yonyene ni igihugu kiri muri nations unies barabe ibindi bihugu byose barabe muri EAC ni basanga bo muri Tanzania bahari bagasanga bariko bariga nunga ha mu Burundi babone yuko tutari vyaduka ntiduhave dusanga natwe turiko tumera nk'abibagiwe mu gihugu kandi natwe dufise uburenganzira bwo turavuka gihugu
abanonosoye amategeko bavuga ko atategeko ritomora neza ibijanye no kwizera kw'amasengero umushingwa manza Rutesha Albert numwe mu banonosoye iby'amategeko
teko twovuga je barigenga amasengero neteko riri mu ibwirizwa shingiro aho ibwirizwa shingiro cyemerera umuntu wese kuvyimbiro byiwe cyane cyane bijanye no kwizera kwiwe ahanini nta teko rindi dondora neza ibijanye nibyo amasengero no kwizera kw'abantu hari iteko novuga rivuga muri rusangi mu gifaransa bavuga les droits fondamentaux indi tegeko naryo rya ministre ryatowe muri 2014 bijanye no kwemererwa kw'amasengero nta kinini ati ngo ridondore uburenganzira mu byerekeye ukwizera kw'abantu.
Uyu mushingwa manza Rutesha Albert abona ko iyi ngingo y'umushikiranganje w'indero itubahirije ibwirizwa shingiro.
Kubera umubwirizwa shingiro gemerera umuntu ukwizera yuko atezwa kugira ubwigenge n'uburenganzira mu kwizera. Iryo teko ry'umushikiranganje mu bisanzwe ryatezwa kutaba rijya inyuma y'ibwirizwa shingiro. Kubwirizwa shingiro iryo teko rikuru ku yandi mabwirizwa yose. Irindi teko riza kuza ritisonga ibwirizwa shingiro mu gifaransa bavuga ko riba riri nire, ni ukuvuga yuko atacyo riba rivuze urashobora no kwitura sentare yubahiza ibwirizwa shingiro igaheza igacira ifuta.
Muri kino gihe abanyeshure batabandanije kwiga kubw'ingingo yo kwimosha yo mu bushikiranganje bw'indero, benshi bicaye muhira bavuga ko bakora udukorwa two mu nzu hamwe n'ibikorwa byo ku masengero. Hari n'abandi bavuga ko batomboye mu kuronka udukorwa tw'ubucuruzi bakora. Icyo bikoze bizeye ko umwaka utangura bazoba bemerewe kwigana imishatsi yabo. Umwungere w'isengero La Voix de Dieu, rimwe mu masengero yigisha kutimosha, Murishi Isaac avuga ko bagera hafi ku gihumbi bahagaritse kwiga, bakaba bari mu ntara zitandukanye z'igihugu. Uyu mwungere abandanya avuga ko ikibazo c'ababigeme batiga kiri mu minwe y'umuhuza w'Abarundi. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka abo mu biro by'umuhuza kugira abagira icyo babivuze ko. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, urakemye cyane kuri iyo nkuru. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashobora gusubira kumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ejo naho muzo tubararikiye harimo iyereka y'abanyagihugu muri komini Rumonge, intara ya Rumonge nyene mu Burundi, batswe amatongo yabo kugira ngo yubakwemo amazu y'abahoze muri site ya Gitaza na Kashi, basaba gushumbushwa canke bagasubizwa amatongo yayo. Iyo nkuru tuzoyigaruka ko mu kiganiro iwanyu mu ntara cumunsi wejo. Tumira mate gato hamace tubandaniriza mu makambi
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Nuko rero nshutse bakunze imbere yo kuja mu makambi, ndabatumire mu kiganiro muri isanga cuno munsi saa kumi. Mugenzi wacu Eje ni Mukankusi araza guca iganino ivyerekeye amaraso atandukanye y'abantu. Hariho abadashobora kurondokera hamwe kuko badasangiye amaraso ahwana, abandi nabo ugasanga hari izindi ngorane bafise bivanye n'ubwoko bw'amaraso yabo. Mukaba mufise ikibazo cose cerekeye amaraso, muze kuba hagufi y'amaradiyo yanyu igihe c'isaha cumi, hama mukurikirane ico kiganiro. Mu makambi duhereye muri Murongwe na Rusenda, ahishira hamwe ADRA yatanguje umugambi wo gufasha impunzi z'Abarundi ziri ayo makambi abarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guteza imbere imiryango yabo biciye mu guhingira ibidukikije. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Yuridast Ngabo.
Igahunda yo kwigira no kurengera ibidukikije itangijwe n'ishyirahamwe rya ADRA mu mujyi wa Baraka ikazibanda kuri gahunda yo gufasha impunzi z'Abarundi n'abaturage b'abakongomani bazakiriye kwiteza imbere binyuze muri gahunda yo kwihangira imirimo ndetse no kurengera ibidukikije. Nk'uko bitangazwa na Leo Safari, umukozi ushinzwe gahunda yo kwigira mu ishyirahamwe rya ADRA.
None twaramukiye mu gikorwa nka ADRA cyo gushyira ahagaragara no gutanguza ku mugaragaro proje tuzakora mu nkambi y'Abarundi ya Murongwe na Rusenda, kandi iyo proje izaba ni proje financée na HCR. Iyo proje hateganijwe amadolari ibihumbi 450. Muri ayo mafaranga na amafaranga atanzwe na HCR ni ibihumbi bishika 400, na ADRA ikazashyiraho ibihumbi bishika 50 by'amadolari kugira ngo uwo mugambi ushike kandi tugere kuri cyo twifuze kugeraho kugira ngo duteze abantu imbunzi imbere ndetse tuzifashe kwiteza imbere no kwiyubaka.
Emmanuel Girampeba ni imwe mu mpunzi yo mu nkambi yo mu Rusenda yari yitabiriye uyu muhango wo gutangiza ku mugaragaro umushinga w'ishyirahamwe rya ADRA, umushinga wo gufasha impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani bagera ku 2007 kwiteza imbere binyuze muri gahunda yo kwigira. Avuga yuko iri shyirahamwe rije ari igisubizo
by'ukuri kuri ADRA ku mugambi wayo wo kuza kugira ngo ibane n'impunzi ifashanye mu kugira ngo zize zibe ko murabona ko ari yajehageze kuko ejo bundi baheruka kudupunguza twahora ku madara ya 15 twagiye ku 12 ubu abantu bafise ubukene bwinshi barafise baguma biyumvira ukuntu bo kwiteza imbere barondera imitwa hariya ariko ubu ADRA kabizanye umugambi wayo kugira ngo iraba ukuntu yofasha impunzi zitari nke yashize mu giti gira icy'ibihumbi 7 no kuvuga ku muryango wose bazotoramo umuntu kugira ngo batwigishe ariko rero hakaba hariho batumenyesheje ko ibice bishika 30% bizoba ari by'abakongomani muri ibyo bihumbi 7. Umva rero mikambi tuzoba dufise ibihumbi bishika 499 by'impunzi bizofashwa muri ubwo buryo. Kuko ubukubwi wacu turabona ko ije hageze mbere ahubwo yari yarateje kuko abantu baratangiye kwihebura ati ngira ntibigishobotse ariko ubu izodufasha kugira ngo twiteze imbere ari nk'akantu haseriye aho rifasha turaba ukuntu noneho twoza turakifasha atari misiyosi kwa maduteze amashi tubabwira ngo muduhe badufate uko bishakiye.
Marisha Renina hazwe n'urubyiruko rwo mu nkambi yo mu Rusenda atangaza yuko iyi gahunda ya ADRA izabafasha nk'urubyiruko rutuye mu nkambi kwivana mu bukene binyuze mu myuga ishyirahamwe rya ADRA ryabasezeranyije ko rigiye kuzabigisha.
Mubona ko urwaruka twari twaribagiwe twagira icyo dukora mu ngabo mu byo bavuze bemeye yuko bavuze yuko harimo ibyo kwigisha imyuga byadushimishije cyane turiteze yuko ejo tuzova muri buno bushomeri turimo.
Rwanda rw'abagore batuye mu nkambi ya Rusenda na Murongwe bari bamaze iminsi bafite inyota yo gukora ubucuruzi buciriritse ariko kutagira umutahe bikababera imbogamizi. Hari cyo nabo biteze kuri gahunda yo kwigira ishyirahamwe rya ADRA ryatangije.
Tuteze ko izoduha imitahe ikadufasha kugira ngo dushobore kwisunura tuve mu bukene twebwe abakenyezi. Ntitwadandaza kuko ata mitahe twari dufite gusa hariho bamwe bashoboye kuza baragerageza akarongo dutahe duto duto tw'itomati n'uturengarenga. Nuko
mumenya yuko umuhango wo gutangiza uyu mushinga uzamara umwaka wose ukoregwa mu nkambi yo mu Rusenda n'Imurongwe ndetse no mu baturage b'abakongomani bakiriza impunzi z'abarundi wari witabiriwe n'abagarariye haseri baraka n'abakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ndetse n'abayobozi batandukanye ba leta bakorera mu karere ka Fizi. Bedatse Ngabo kubw'ijwi rya Amerika ibaraka ho mu ntara kivwa amajyepfo.
Nena bicaye ku masonga nkitangura barundi bahungiye mu kambi ya Mutenderi muri Tanzania bataka gushigikirwa bikomeye amagara yabo akida atabgaho gusumba usivye ubukene bw'amavuriro imiti mwimwe n'umuzi wibuye imutenderi babibwiye ijisho gijwe rya Amerika Mutenderi James Jovin.
Mu nkambi y'impunzi Mutenderi itunze impunzi z'abarundi barenga 49,000 hari amavuriro abiri gusa icyo kigatuma abantu baba benshi bakeneye kuvurwa buri munsi abavurwa ku munsi n'abarwayi barenga 120,000 benshi usanga ku ivuriro n'abibungenze abana hamwe n'abatama. Ariko ikibazo gihambariye impunzi mu nkambi ya Mutenderi ni imfashanyo z'amagara y'abantu zidakwiye no kutaronswa imiti ikwiye kuvura indwara barwaye bigatuma baheba kujya mu bitaro kuvurirwayo. Bamwe mu bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika muri zone 8 mu nkambi y'impunzi Mutenderi bemeje yuko ubuvuzi ari ikibazo gihambaye cyane mu nkambi kubera imiti ihari ariyo kuvura malaria gusa.
Burasubiye kugenda urwaye mu nda wumva uruntu ruhaye ruguhotora bakaguha izo nani paracetamol bakongera bakaguha nani arozo nyene kandi ibyo nabyo ari bivura malaria ukiyumvira ati none ibi biza kumfasa iki ugize ngo waba baza bakakubwira ati nta miti hari none twe tugiye kuba abantu
maze kugera kenshi ndabaza mbega nta gipimo cya tikoride cyoba bavuga ngo icyo gipimo ngo gikivira kibaho ngaha none muzi kuko hataba abantu bagwara tikoride ahubwiye hari igihe bace bakwandikira paracetamol kandi urwaye tikoride kandi ukabugwaye naho baba ugwaye malaria cyangwa ibiki ahige bakubwira ngo nta miti iriho reka tukwandikire paracetamol gusa unyuze kubwira ntabwo
Basavye ishirahamwe Croix Rouge likorera mu gisata cyo kubungabunga amagara y'abantu kongera imiti batanga no kuvura indwara zitandukanye kugira ibitigiri by'abatama abana batoyi n'abavyeyi bitaba imana bariko baribaruka bigabanuke mu nkambi
nkuko kimeze ugambere twarasavye batwongereza amavuriro amavuriro barayongera rero kuba barongeje amavuriro kuko imiti yaciye yongezwa ahubwo nibagana imiti ikwiye
kosaba twoba ari nk'ibishoboka kosaba bagira neza ko tugarukira kubera ugiye kwivuza bakubwira nta miti baho nta yiriho ngo ihangane gena muhira none ubwiye muhira twaciye tubaza ntubwiye gupfa cyangwa ugirane
twebwe ikintu twosaba twosaba ababizezwe ko boyongeza ingufu kugira ngo natwebwe batugarukireho kuko abantu bamwe bamwe tuzatwarabaye nabi bamwe bamwe twarahevye hari n'ubuvuga ati jewe ahandagwaye nubwo ngwaye nubwo nogenda ku bitaro sindi gukire akasa yitega ko arokira canke arosinzikara nta kindi
umuvugirizi w'ishyirahamwe ku Croix Rouge rikorera mu gisata cyo kubungabunga amagara y'abantu mu nkambi y'impunzi Mtendeli bwana Juma Ismail Mahadhi ikiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika yemeje yuko burukumwa kutashye abantu barenga 15 bitaba imana kubera bakunda gukora sha imiti kirundi bakaja kwivuriro barenvye gose yavuze yuko ishirahamwe Croix Rouge rimiriza abantu bose barwaye kujya kwivuza kwivuriro kugira baronswe imfashanyo z'amagara y'abantu zikwiye naho ibibazo by'imiti idakwiye ari byinshi bivana n'abantu benshi bakeneye kuvurwa
si tumeshazuereka kwa makazi yetu ni kutibu na nida nini tunakutana na mtu anapokuwa anaumwa
abantu bose ngaha mu nkambi barazi yuko akazi kacu ari kuvura abarwayi kandi duhura n'umuntu ujya arwaye ariko ikibazo kinini dufite ngaha nuko abantu baza barembye gose icyo rero kigasaba yuko dukoresha imiti ihambaye cyane icyo dusaba ni kubona yuko abantu bose baza kwivuriro batararenga cyane kugira dushobore kubavura rudakoresheje imiti irenze ikindi ni uko tuvura abantu benshi kurenga ibitegire ibyo dushoboye kuvura ahandi ho tubahimirije abarwayi bose kugera mu sibitari batararemba kugira tubavure batararonka ingorane zirenze
ambao wameshapata madhara ni kuhakikisha wale ambao wajapata madhara wasiyapate
mu nkambi y'impunzi Mtendeli hari amavuriro abiri ivuriro rikuru riri muri zone ya mbere hama ivuriro rito riri muri zone ya gatatu ayo mavuriro ku munsi ashoboye kuvura abantu 50 gusa ariko abavurwa ku munsi n'abarwayi barenga 120 Mtendeli mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini igihugu cya Amerika
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ivyamagara y'abantu mukanya duca tubibandaniriza ku kiganiro kiza kwitubwira ingene twobungabunga amagara yacu No musi mugenzi wacu je ni mukankusa kaza kuyaga no muganga yatumiye kubijanye n'indwara y'igituntu reka tubahakanya batuyagire
Igitunu ni imwe mu ndwara icumiza mbere zihitana abantu benshi ku isi hose. Mu mwaka wa 2016 abantu miliyoni 10 n'ibihumbi 400 barwaye igitunu. Miliyoni 1 n'ibihumbi 700 bahitanywe n'iyo ndwara. Abo barimo ibihumbi 400 bari bafite umugera wa sida. Dore ko igitunu ari imwe mu ndwara z'ibyuririzi bya sida. Impfu zirenga igipimo cya 95% zituruka ku gitunu zabonetse mu bihugu bikeneye. Ishami rya ONU igita ku buzima OMS dukesha iyi mibare rivuga ko igituntu ari yo ndwara ihitana abantu benshi bagendana virusi ya sida VIH sida mu mwaka wa 2016 igituntu cyahitanye abantu babarirwa muri 40% bagendana uwo mugera wa sida OMS igereranya ko ubuzima bw'abantu miliyoni 53 bwarengewe nuko bagize amahirwe gusuzumwa iyo ndwara y'igituntu babasha kuvurwa hagati y'umwaka 2000 n'2016 gusezera icyo gituntu mbere y'umwaka 2030 ni imwe mu ntego z'ubuzima OMS yihaye zizafasha ingamba z'iterambere rirambye niyo mpamvu tariki 24 ukwezi kwa gatatu ari tariki ngaruka mwaka yo gukangurira rubanda ingaruka z'indwara y'igituntu ku buzima no ku bukungu OMS ikaboneraho gushishikariza ibihugu kongera ingufu mu bikorwa rusange byo gusezerera indwara y'igituntu ku isi. Uyu munsi rero twatumiye Dr. Grace Mutembayire wo mu ishami rishinzwe kurwanya igituntu mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kugira ngo adufashe kumva neza ububi bw'iyo ndwara n'ikirimo gukorwa mu gufasha rubanda kubungabunga ubuzima barwanya iyo ndwara. None Dr. Mutembayire, mu Rwanda ingamba zo kurwanya iyi ndwara y'igituntu zihagaze gute?
Ingamba zo kurwanya indwara y'igituntu zirahari nyinshi, niyo mpamvu indwara y'igituntu yagiye igabanuka muri iyi myaka ishize. Turegeranyije imibare umuryango w'abibumbye wita ku buzima igaragaza ku bijyanye n'u Rwanda, igaragaza yuko mu mwaka w'2014 twari dufite abarwayi 63 ku bantu 100,000, niho twabonaga umwaka w'2014 mu Rwanda. Ariko ubu ngubu tugeze ku bantu 50,000 ku bantu abarwayi 50,000 ku bantu 100,000 umwaka w'2016. Kugira ngo rero tugere kuri izi ntego twagerageje dushyira ibikoresho bishya byaje mu buvuzi, tugerageza gushyira imiti ahantu hose hari amavuriro mu gihugu, tugerageza kwegereza imiti kugera no kuri mu bajyanama b'ubuzima bazaha imiti abarwayi, niyo byatumye dushobora kugabanya utuntu mu gihugu cyacu.
Muri make noneho nagira ngo musobanurire abantu indwara y'igituntu ari indwara ki?
Indwara y'igituntu ni indwara yandura ikandira mu mwanya w'ubuhumekero. Ni indwara iterwa n'agakoko kitwa Bacillus Coxi, kakaba karavumbuwe mu mwaka w'1882 n'umudage witwaga Dr. Robert Koch. Kinjira mu mwanya w'ubuhumekero ni ukuvuga ngo gafata ibihaha kakongera kasekera no mu bindi bice byose bigize umubiri uretse umushatsi.
Hanyuma igituntu kigaragara gute? Umuntu yamenya ate ko afite igituntu, indwara y'igituntu?
Kugira ngo umuntu amenye ko afite indwara y'igituntu, ni ibimenyetso dukunda kwigisha abantu, ni ukuvuga ngo abakorora, akaba yaragabanutse ibiro ukurikije uko yari asanzwe ameze, akaba agira ibyumve byinshi nijoro, akaba acika intege cyane, akagira n'umuriro mwinshi urengeje ibyumweru bibiri.
Ubwo rero umuntu yamenya ko afite igituntu abonye ibyo bimenyetso yakora iki rero?
Iyo amaze kubona ibyo bimenyetso ni ukuvuga ngo iyo akorora akaba arengeje ibyumweru bibiri cyangwa se afite umurengeje ibyumweru bibiri, yarivuje mbere yaho ntabone igisubizo ku mubiri we, ni ukuvuga ngo ahita ajya kwa muganga, noneho akabibwira muganga ibyo bimenyetso kugira ngo ashobore kumusabira ibizamini bijyanye no kugira ngo barebe ko afite indwara y'igituntu.
Ingorane mukunze kubona cyangwa se inzitizi, imbogamizi ziboneka mu kurandura n'imbizi iyi ndwara y'igituntu ni izihe?
Imbogamizi dukunda kubona ni umubare munini w'abanyarwanda batarasobanukirwa neza indwara y'igituntu n'uko yakwirindwa. Ikindi kibazo dukunze kubona ni umubare munini w'abitabira gukoresha serivisi z'ubuzima ku gihe, ni ukuvuga ngo hari abantu baza batinze, abantu babanza kujya kwivuza mu bapfumu cyangwa se ku bavuzi ba gihanga mbere y'uko baza kwa muganga, bakaza barazahaye indwara yamaze kugera kure. Ikindi kibazo dufite ni abadafata imiti neza uko bikwiye, ni ukuvuga ngo akayifata hashira amezi abiri akaba arimutse agiye ahandi cyangwa se arimutse agiye mu kindi gihugu, bimwe na bimwe bikadutera ikibazo cyo kumenya aho yagiye. Ibyo bibazo dukunze guhura nazo.
Mu gusoza rero, ni izihe nama muri makeya mwaha abakurikiye radio Ijwi rya Amerika ku byerekeye indwara y'igituntu?
Inama twagira abantu ya mbere ni uko twababwira ko indwara y'igituntu igihari kandi ivurwa igakira iyo ufashe imiti neza ukihutira kujya kwa muganga. Ibimenyetso twababwiye ni ibimenyetso bine, ni ukuvuga kugira umuriro mwinshi urengeje ibyumweru bibiri, inkorora irengeje ibyumweru bibiri, kugira ibyunzwe cyangwa se kunanuka cyane bidasanzwe bisaba yuko wihutira kujya kwa muganga, ugafata imiti neza ukayifatira igihe kandi ugakurikiza amabwiriza ya muganga.
Ubwo rwose nagira ngo nongere mbashimire cyane ku uyu mwanya mwafashe kugira ngo mutuganirire.
Murakoze namwe.
Arakoze mugenzi wacu ejo ni Mukankusi kuri ivyo vy'igituntu yari kwabaza muganga Grace Mutembayire wo mu ishami rishinzwe kurwanya indwara y'igituntu mu kigo c'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, ubuzima niyo magara mu Burundi. Nuko rero nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, ni nonga haduce tuba turabangiriye ibiganiro vyo mu Kirundi no mu Kinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya. Diane Nahazwe mwari kumwe, Innocent Kimenye yegeranije amajwi hamwe na Engineer Thomas yari muhinga bw'ivyuma. Twe nitwifurize kugira umunsi mwiza, ariko muraze kuba hagufi y'amaradiyo yanyu saa 10 mu kiganiro muri Isango no munsi barabayagira ivyerekeye amaraso. Igice saa 12 naho turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi, igice saha 1 n'igice naho haza kubara amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Muraranigwe mwumviriza Ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.